Iyi ni radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatanu itariki 12 y'ukwezi kwa gatanu wa gatandatu umwaka wa 2015. Muri kumwe na Frederic Mundikije
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Nta kantu nari mfise nogerezamo abana, nari nahora ndabageza mu kintu cy'igishashi umuntu agashira mu kuzimu, none ubu ndose akabasa ndonka ibigoma byo gupfuka umwana.
Uyo ni umwe mu bafasoni bibarukiye mu kampi impunzi mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, abasore bari mu murwi witwaje ibigwanisho bacungira umutekano w'intara iri muri Aruko w'igihugu ca Nigeria batangaje ko umurwi w'abagwanyi b'intagondwa baturiye ibisagara bitandatu bakongera bakica abantu 37 mu gitero gishasha bakoze mu gisagara kiri hafi ishamba ryitwa Sambisa Forest bacumisemwo. Uyu murwi w'abasore bakorana na leta ya Nigeria uyu munsi ku gatanu babwiye amenyeshamakuru ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Nigeria catangaje amakuru avuga ko ibyo bisagara byo mu ntara ya Borno byatewe ari Koshifa, Matangal, Baratuma, Darmanti, Amari hamwe na Burumari. Umwe muri abo basore Ahmed Ajemi yabwira ibiro bishije gutangaza amakuru Associated Press ko abantu bishwe ahanini barimyi baheruka guhunguka inyuma yaho abasirikare b'igihugu cya Nigeria batangarije ka barangirije igikorwa cyo komura abagwanyi bo mu rwi Boko Haram mu ntango z'uyu mwaka. Ejo ku munsi wa kane abategetsi yo mu gihugu cya Nigeria, Niger, Chad, Cameroon na Benin barahuriye ku murwa mukuru w'igihugu cya Nigeria Abuja mu biganiro byari bifise umugambi wo kwiheza uburyo bwo gukorera hamwe mu kugwanya umuhari Boko Haram. Tubandanye amakuru twateguriye. Abategetsi bo muri Leta z'Ubumwe za Amerika batangaje ko abagabo babiri baregwa ko bariko barategura igitero ku bapolisi bo mu ntara ya Massachusetts bagirizwa ko bariko baratunganya umugambi wo guha uburyo abagwanyi b'intagondwa za Islamiste ISIS. Umutetsi akora mu bushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bujejwe ubutungane yarashikirije amazina y'abo bagabo bagirizwa ivyaha. David Wright afite imyaka 45 ava mu gisagara ca Everest mu ntara ya Massachusetts, hamwe na Nicholas Ravinsky afite imyaka 24 ava mu gisagara ca Warwick. Rovinsky yahagaritswe ejo ku munsi wa kane kandi bitekanije ko uyu munsi ku wa gatanu ahava arenguka imbere y'ubutungane mu gisagara cya Boston. Right wewe azorongi kwishwa mu minsi iri imbere. Abo bagabo uko ari babiri bagirizwa ko bari bateguye guca umutwe umugabo aba mu gisagara cya New York yatunganije inama yavuzwe ko vyinshi mu ntara ya Texas mu minsi iheze. Inama yerekaniwemo amasanamu atugisha umutangabutumwa Isawa Islamu Muhammad.
Leka tuje mu Faransa naho aho kuri uyu munsi wa gatanu sentari gisagara cha Lille aho ni mu Faransa nyene yarekuye Strauss-Kahn mu Faransa yose atwara cha igihe mpuzamakungu FMI. Iyo sentari kandi yarekuye n'abandi bashika 10 bakorana. Urubanza rwatanguye kumvirizwa mu kwezi kwa kabiri yagirizwa ko yagirizwa gushuraza akongera agakubagura abakenyezi yatumira mu biteramo yakunda gutegura. Abakenyezi bose yari yakubaguye bari baje kumwagiriza muri iyo sentare. Weri yireguye avuga ati yavuga ko atamukenyezi yigeza kubagura, ariko ko mu gihugu cy'u Faransa gutegura imanza nk'izo bitabujijwe ngo ico tegeko ribuza no kubikora nk'urudandaza. Uyu mugabo Strauss rero yavuze ati sinigeze menya neza ko abatumire banje bari muri bamwe bagize kudandaza umubiri umwuga. Mwamenya ko naho sentare yo mu gisagara cha Lille yamurekuye uwo mugabo Strauss-Kahn yari yaratanze imihoho mu kazi kiwe ko muri FMI kandi yari mu bashobora kwitoza ngo batware igihugu cy'u Faransa. Intandaro ya byose rero ni umwigeme yakora mu ihoteli y'i New York aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagirije Strauss-Kahn ko yagerageje kumufata ku nguvu.
ikiga mpuza makungu FM ejo ku munsi wa kane cyaragaritse ibiganiro cyariko kiragirana igihugu cy'Ubugereki zerekeye umwenda w'igihugu cy'Ubugereki. Izo biganiro byari bikenewe kugira ngo igihugu cy'Ubugereki kironswe uwundi mwenda wa biliyoni 8 n'ibice 2 cyari gikeneye imbere y'itariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu. Bitekanijwe ku ibindi biganiro bizobandanya hagati igihugu cy'Ubugereki hamwe n'abatetsi bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburaya mu minsi iri imbere. Inyuma yaho abatetsi bo mu kigega mpuza makungu FM bari muri ivyo biganiro tahuki Washington. Abo batetsi baratangaje kwata ntambwe bashoboye gukogwa bashoboye gushika ko kuko ibibazo batumvikanye ko n'abatetsi bo mu gihugu cy'Ubugereki bikiri byinshi. Chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel uyu munsi ku gatanu yatangaje ko bihambaye ku biganiro bibandanya. Mu kiganiro yatanze ari mu gisagara ca Berlin, Chancelier Angela Merkel yavuze ko mu gihe cyose hari ugushaka ibintu bishoboka, nyamara ngo uko gushaka guterezwa kwemererwa eka kuhava mu mpande zose.
Muri Syria naho ingabo z'ico gihugu ubunezo zigenzura ikibuga c'indege ca Al-Talah kirimo manuko cari cafashwe n'abarwanyi b'umurwi Front Alliance Fighters. Iyo yamenyeshejwe n'umurwi wa Nyasiriya ukurikirana vy'agateka kaze na muntu ufite icicaro mu Byongereza. Uwo muri kandi wamenyesheje ko abarwanyi bashika ijana bahasize ubuzima n'imodoka vy'ingwano bahora bakoresha birasamburwa. Leta ya Syria yoyo ntiyigeze yemeza itangaza ko ico kibuga c'indege cafashwe inyuma y'ibitero byari byagizwe nabo barwanyi ba Front Alliance Fighters kuri uyu munsi wa kane. Bwari bubaye imbere ubwa mbere abarwanyi ba Front Alliance Fighters binjira mu ntara ya Sweden, intare bamwe abadruze bavuga ko ari inkehwa muri ico gihugu ca Syria. Iyo ntara ya Sweden yari yaragerageje kutivanga mu ngwano ico gihugu ca Syria kimaze imyaka 4, ariko abuheza ibintu n'ibindi bavuga ko hariho ibimenyetso vyerekana ko atamwanya munini usigaye intambara itadutse muri iyo ntara ya Sweden.
Iyi ni programu yacu, radio yacu, tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ku radio inshuti ya bose ni kuri FM 88.3 no ku ijwi ya Amerika FM 104.3 i Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adrese radio yacu no kuri www. akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mu Burundi naho kuri FM ni 94.9 hamwe na FM 95 n'ibice 2.4. Amashirahamwe Ligue itekana APRODH ahanira agateka kazi na muntu mu Kirundo aratewe impungenge n'ihagarikwa ry'ugwaruka ruja mu Rwanda ruhunze canke rujanywe n'izindi mvo. Mukiye mu gipolisi c'inyamiramimabi kibapfunze kidatomora icaha bakurikiranwa ko abo baharanira agateka kazi na muntu bamenyesha ko bamaze kuronka inkuru z'uko bahagarikwa bikekwa kuja mu Kiroberi ngo coba kiriko kiravuka mu Rwanda. Iyi nkuru twashikijwe na mugenzi wacu Jean Bosco.
Kuva itariki zitatu z'uku kwezi kwa gatandatu niho hasa nahatanguye kuboneka ugwaruka rw'imisore rufatwa rugiye mu gihugu cy'u Rwanda ruhunze canke rugiye kuzindi mvo. Gushika ubu abagera kuri 14 bava mu ntara ya Kirundo na Bujumbura nibo bafunguye mu gasho k'inyamiramabi mu Kirundo. Amashirahamwe Ligue Iteka na APRODH aharanira iteka rya kiremwa muntu mu Kirundo bavuga ko nubwo igipolisi kidatomora ico kibafungiye ngo bamaze kuronka inkuru ko bahagarikwa bikekwa. Matye Nkunzimana aserukira ari giteka mu ntara ya Kirundo.
Mugamo nkuru turonka twumva yuko ngo bahagarikwa bagahagarikwa n'ugwaruka rw'imbonera kure bo bavuga ngo abariko barahunga ngo bagiye mu Kirobere sagaseshwa rumuri abantu bagenda bahunga ni benshi kandi cyo twarakivuze turagisubiriye. Guhunga ni uburenganzira bw'umuntu twe twagira dusabe nkuko twariko turabikora twasaba yuko barya abantu babanza bakarekugwa nimba ari cyaba bagiriza bayitohoze tubati ubutungane n'ubukore mugabo kurikije amategeko.
Umushingwa manza Maitre Kayonde François aburanira bane muri abo bapfunzwe ati ihagarikwa n'ifungwa ryabo riteye kubiri n'amategeko
kuko bafashwe n'abantu batari bajije kubafata arizo mbonera kure nkuko babitubwiye bakaca batnapfungwa kandi bidakurikije amategeko kuko uyu munsi bapfunzwe atacaha bagiye. Twasanze kuri ijya nyandiko bakora yuko bafunga bita PV de garde à vie batigeze bashira ko icaha bakurikiranwa. Tubajije n'impamvu barengeje iminsi umunyamirama bifise dosi igomba gufunga umuntu muri iyo twavuze garde à vue y'iminsi indwi akaba barengeje kwiyo minsi yatubwiye ko basavye ko bongereza ico kiringo cyo gufunga iby'agateganyo cyo gufunga icamaso abayisaba kumushikiriza amanza wa Republika mu Kirundo akaba navyo bikoregwa inyandiko ariko iyo nyandiko ntawe bashobora kutwereka kugira turabe ko yoba yongereje ico kiringo kucaha kizwi
ngo mu gihe abantu bahara bafungwa bakurikiranwa kucaha ngo abandi bo bafunzwe kugira ngo babaronderere icaha
nkuko twabajije batubwira ko babafashe bavuga ko bagiye mu kiroberi ngo bagiye mu mugwi w'abagwanyi ngo uri urakorera mu Rwanda ariko ivyo nivyo bavuga kuko turavye muri dosiye nta kintu na kimwe nkuko twabivuze kigaragara tubona ko babapfunze kugira ngo babe bararondera icaha umushikiriza manza twavuganye we yambwiye ko tugiye kumwereka uko amategeko yahonyanzwe mu kubapfunga yavuze ko iyo bibaye nkuko ayo mahinyu yo mu gufungwa akosorerwa mu butungane agakosorwa n'umucamanza
nkuko umushingwa manza abivuga mu gipolisi baremera ko basavye kongerezwa imisi yo gutohoza icaha abo bantu bakurikiranwa ko ivyo Gerard Niyokindi umushikiriza manza wa parke ya Kirundo aravyemeza mbere akongera ko yuko amategeko abibarekurira ariko natomora icaha bakurikiranwa mu gihe urwaruka rw'imbonera kure rutungwa urutoke gusubirira inzego z'umutekano ku mipaka yo mu Kirundo abirahishakiye azirongoye abihakana agira
umuhare w'imbonera kure ntaruhara bafisemo kugira ngo baje ku mipaka ariko usanga umuntu kanaka ari umwene gihugu mugaba ashobora kuba muri iyo zone komuzego z'intwaro bamukunda cyangwa bakabona kafise ibikorwa byiza yokora bidashaka gucanisha mu banyagihugu bakabaza umukuru mutumba wenyene agatanga umuntu ashaka guserukira abandi yitonda kuwo mupaka bakamuha logistique kugira ngo arabe uje abuka kabajwe atakigwanisha afise hama ko hasanzwe havugwa nibi inzego z'intwaro zaratunganije harimo wa musantene wa guverineri abagirisha inama arababwiye ati ko havugwa amajambo menshi nimurabe mushiraho abantu bakorana n'igipolisi byavuye mu ntwaro mugo ntibyavuye mu gisata kimbonera kure
turamenyeshe ko atari ubwa mbere urwaruka ruhunze mu mugwi rufatwa mu ntara ya Kirundo ruciye mu kayira ka Kirundi kajabukira hitwa ku munzenze mu gihugu cy'u Rwanda hagati mu kwezi guheze abanyeshuri umunani bo muri kaminuza y'u Burundi bari batse ubuhungiro imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barafashwe bari kugwana umushikiriza manza bamaze ijoro rimwe mu gasho k'inyamiramabi mu Kirundo Mukirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
muri komura bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika inkuru ikomeye cyane gose ivugwa mu Burundi muri iki gihe ni inkuru itorwa ry'abategetsi babiri bazoja mu murwi seni basubirira abategetsi babiri bari bavuye muri uyu murwi turi kumwe na Diane umumenyesha makuru iradio ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha yari yadushikirije iyo nkuru mu masaha heza ariko ubu aratubwira idonido Diane mwiriwe neza
Mwiriwe neza Frederic
mutubwira makuru yerekeye abategetsi
Ego nuko uvuze niyo nkuru anosiate niwe yemejwe ni namashinga mateka kugira ngo azosubirire icegera curongoye umugutegura amatora ku rwego rw'igihugu seni hama Alice Nijimbere nawe yemeza ko yosubirira uwaradu umukomiseri w'icu uwo mugwi utegura amatora seni bose bemeje ku majwi 81 ku bashinga mateka 81 bari bahari 81 ni bavuze yego uwundi mwavuga oya nduze ngumunani kuko babiri bari batanze ico bita procuration mu rurimi rw'igifaransa bariko baremeza imbere ko bibemezwa abashinga mateka bari mu mugwi iprona ubabivanye mu nama bace bava mu nama shinga mateka bavuga ko badashobora kubandanya bakurikirana ivyo gwandetse no mugambwe fraude wa minani kuko nabo nyene bavuze yuko batigezwe bashirwa ibikorwa byo gutegura ayo matora yabo bantu babiri anonsi ata rero
yawe yanye mwashaka kutubwira imigambwe bavamwo
sabye
urasha kutubwira imigambwe barimo
imigambwe bavamo nize nago mvuge bisa nk'ibikigoranye kumenyekana kuko mashinga mateka baringaho twashoye kuvugana twabajije ati ninde aserukira uwo mu batavuga badaharanira inyungu za politique canke uva muri iprona nitwashaka kuronka ico kibazo nditije Charles ari mu mugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi avuga yuko atamuporonazemo muri aba consilier nawe nibigira arongoye mu mugambwe iprona uzini ubutegetsi gushika ino saha turiko turamuhamagara ntatwitaba muri mu badaharanira ibyicaro vya politique société civile nabo nyene ntitrashaka kubaronka kugira ngo tumenye nindava muri société civile nindava mu mugambwe iprona ariko ico twabaye turamenyeshwa ngaho mu namashinga amateka nuko umwe yavuye mu mugambwe iprona undi ava muri société civile
turetse ikibazo c'imigambwe hariho ni kibazo icigitsina ndumva catoreye umuti ariko hariho ni kibazo c'ubwoko bwabo nubuwe
ubwoko bwabo ntibutomowe cyane kuko ku maseve yabo ku byabaranze dufite n'ibyo ntibiza ko ariko ico tuzi nuko anonsiata ava mu Kayanza mu ntara mu commune ya Gahombo hama Alice Nijimbere nawe akava igihanga muri province ya Bubanza ibyo byose ngira tuzweza turigaruke ko ejo tumaze kuronka abaduha umuco kuko abo turiko turashobora gutora ku matelefone bose batubwira ko aba bantu atabo bazi
abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bari batangaje ko batemera ibya kozwe na seni kuko igitigiri kitagikwiye hari kintu mwamaze kumenya bakivuga ko naho hariho ayandi makuru yatangajwe avuga ko amategeko mashasha yavuga ko abategetsi batatu bo muri uyu murwi bashobora kubandanya akazi kabo
nacho trashora kukimenya ko ariko muri iprona itemewe n'ubutegetsi bavuga ati ntivyumvikana abantu nitwigeze tumvikana ko kandi ubundi mbere yuko baje muri amashinga mateka babwirizwa kubanza kumvikana ko mu bisho bita imigwi y'imigambwe ya politique itandukanye n'igikorwa kitoroshe cyane twashitugiye cy'isaha 2:30 ibikorwa byagiye kurangira nko mu masaha 12 zirenga ko 2:20 gatondo
urakoze Diane kuri ayo makuru yose uduhaye Kuri uyu wa gatanu urwaruka rukora mu bushyanji butandukanye n'ibiro vya leta mu Rwanda rwarahaye imfashanyo impunzi z'abarundi zavyariye mu makampi ya mwikampi yitwa Mahama zishika kuri 95. Iyi nkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric Bagiruza.
Byibura ababyeyi 90 mu nkambi ya Mahama y'impunzi z'abarundi nibo babonye ubufasha bw'urubyiruko rukora muri za ministeri n'ibigo bya leta bitandukanye mu Rwanda nyuma yo kwibarukira muri iyo nkambi. Mu byo bafashijwe birimo ibigoma byo gufubika impinja hafi ya zose zayasaga n'izambaye ubusa, amabasi yo gukoreramo amasuku. Mu gihe bamwe mu babyeyi bibarukiye Mahama batubwiye ko bogerezaga izo mpinja mu masafuriya batekamo, urubyiruko rwabahaye kandi amasabune yo kumesera izo mpinja no kuzoza n'amavuta yo kuzisiga. Byari ibyishimo kuri abo babyeyi bahungiye mu Rwanda bakimara kumva ko urubyiruko rwabageye neyo ubufasha. Uyu mubyeyi ari muri abo 90 magingo ya Ronsi Impanga yabyariye mu nkambi ya Mahama.
Kubera nta kantu nari mfise nogerezamo abana nari nahora ndabageza mu kintu cy'igishashi umuntu agashyira mu kuzimu, none ubu ndosa kabasa ndonka ibigoma byo gupfuka umwana kumushyiramo ntambe bizosubira kubica bampa n'agahugu ndoza ndamwambika. None ndanezerewe gose kubera mbonye abashitsi ubwo cyane gose ndanezerewe. Imana ibahe umugisha.
Wabyanye Impanga? bamaze igihe kingana iki
uyu munsi barudude ameza abiri
abana wabisenguye iki
aba bana umwe namwise munezero uwundi ndamwita nishimwe merine
wabisa amazina ba munezero banishimwe munezero mu nkambi
none unari guca ndamwita niyo buhungiro kandi babyanka ngo umwana uwo munsi twe kizina rimwe
okay ndagushimiye
nubwo abo babyeyi babonye ubufasha bwibanze ubuzima bwo mu nkambi bwo buracyasharira cyane kubabyariramo bahangayikishijwe no kubona icyo kurya gihagije kibongerera amashereka kuko amafu y'ibikoma bagenerwa kiri yanga bityo ngo abatega amaso ku mpungure gusa za HCR umunsi ku wundi biracyari ikibazo gikomeye tutibagiwe naho barara muri burende
kubera nyene nababwiye ko nyene umuntu turi ndi ibigori nkanje nosaba biri ntaro nk'amabere berakwiye kubera bica bimpuguta kubera ngo aye ninzoka amabere bere nkaca ndayabura
no kuvuga ngo ubonye ibikoresho byo kuba wafasha abo bana ariko uracyakeneye nibindi niba nkumva neza
navyo ndacyabikeneye nyene imana ibikunze nyene nubironka bikoreye muri mwebwe n'imana ikabakoreramo
kubaremye gatimbiza impunzi muri urwo rubyiruko rukora muri za ministeri n'ibigo bya leta bitandukanye basabye ababyeyi babyariye mu nkambi ya Mahama kudacika intege kubera ubuhunzi babasaba kwigora mu bushobozi buke bafite bakazita kubo babyaye uru rubyiruko rwabahaye ubundararibonye kubategetsi b'u Rwanda babaye impunzi imyaka n'imyaka ariko ubu ngo haraho bageze babasaba kuzirikana by'umwihariko urubyiruko rusanzwe muri iyo nkambi ngo rutazavaho Rwandagara Grace Ubaruta akora muri ministeri y'umutungo kamere ishami rya jeoloji na mine mu Rwanda
kuko natwe iki gihugu aho mubona kiva kikatigeze aho tugeze ubu ngubu abayobozi bacu benshi babaye impunzi kandi murabizi ariko kubera ubwo butwari bagiriye mu buhungiro bashatse ko igihugu cy'ababayi bataha kandi bakanacyubaka murabona ko bagerageje gukora ibishoboka byose niyo mpamvu natwe nk'urubyiruko natwe tugomba gukomerezaho namwe hano mu nkambi rero ntimukihebe ngo mwumve ko ubuzima bwarangiye ugomba kugira inama abana batoya barimo hano bakareka ibiyobyabwenge kujya bumva ko umutari ari ibiyobyabwenge abakobwa barimo ntibumve ko bagomba kwiyandarika kugira ngo babashe kubaho nubwo ubuzima bavugwa ariko ntago igimuti ari ukujya kwiyandarika
urubyiruko rwa Suize inkambi ruraturuka muri ministeri y'umutungo kamere ministeri yita ku mpunzi na ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga n'abaturutse mu bindi bigo bya leta birimo igishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma inkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe hafi ya Tanzania yari isanzwe icumbikiye impunzi z'abarundi hafi 2027 hiyongeyeho impinja 97 zirimo abakobwa 45 n'abahungu 40 muri iyo nkambi ya Mahama kandi magingo yahabarurwa ababyeyi batwite babarirwa muri 800 bisobanura bidasubirwaho ko ubufasha kuri iyi nkambi bugikenewe nabibutsa ko izi mpunzi z'abarundi zatangiye guhunga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka batinya umwuka bavuga ko ari mubi imvo ya byose ikaba ari amatora y'umukuru w'igihugu cyabo cy'u Burundi Eric bagira ubusa ijwi rya Amerika imahama mu mpunzi z'abarundi
urakoze Eric Sentare inkuru ya gisirikare yihejeje kwanka inzitizi yatanzwe na General Frank Rusagara yasaba ko abacamanza babiri muri batatu bari mu rubanza rwiwe bavanwa mu nteko imuburanisha ngo kuko bagize uruhara mu vyemezo vyafashwe mu manza ziwe za mbere inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabonyi
Mu nzitizi eshatu zari zatanzwe na General Frank Rusagara ebyiri urukiko rugahita ruzanga imwe yari isigaye General Frank Rusagara asaba ko abacamanza babiri muri batatu bagize inteko imuburanisha bavanwa mu rubanza rwe ngo kuko bagize ibyemezo bafata mu manza yaburanye za mbere nayo urukiko rukuru rwa gisirikare rwahita itwatsi rusobanura ko iyi nzitizi idafite ishingiro maze inteko yashyizweho na perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare isa umwanzuro ko General Frank Rusagara nta mpamvu zo gusaba ko abacamanza babiri muri batatu bagize inteko imuburanisha bavanwa mu rubanza rwe kuko abo bacamanza babonetse mu rubanza rwa General Frank Rusagara ubwo yaburanaga ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ko binyuranye cyane naho urubanza rugeze ubu kubu urubanza rugeze mu mizi inteko nshya yarashyizweho ngo yige icyo kibazo irangije gusoma uwo mwanzuro yahise itegeka ko urubanza rwakomeza kuko inzitizi eshatu zose zatanzwe na General Frank Rusagara urukiko rwanzuye ko nta shingiro zifite mu minota mike icyo cyemezo kimaze gufatwa inteko irimo abacamanza babiri bari barasabwe kuva mu rubanza rwa General Frank Rusagara Rwampara yahisiza kongera kuburanisha urubanza rwa General Frank Rusagara, Colonel Tom Byabagamba ndetse na Serge Kabayiza François. Urubanza ntirwabashije gukomeza kuko abunganizi babaregwa bose bari bandikiye urukiko bavuga ko bataboneka kuko bitabiriye inama ihuza urugaga rw'abavoka bo mu gihugu hose. General Frank Rusagara amaze kwangirwa icyifuzo cye ntiyigeze agira ijambo abwira urukiko niba atishimiye imikirize y'uru rubanza cyangwa se azajuririra iki cyemezo. Abaregwa bose mu iburanisha ry'uyu munsi nta byinshi bigeze bavuga imbere y'urukiko. Inteko iburanisha yahise ivuga ko urubanza ruzasubukurwa ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Aba basirikare bakuru baregwa icyaha kirimo icyaha cy'ubugizi bwa nabi n'icyaha cyo kwangisha abaturage ubutegetsi. Urubanza rw'aba basirikare rugiye kumara umwaka rutaratangira kuburanishwa mu mizi yarwo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Benshi mwamenye uwo mucuraranzi P Square mu karimbo kiwe Shekini. Urabandanya kumviriza iradio Ijwi ya Amerika. Mu Kenya turasozera iganiro vyacu vyo kuri mugoroba, ariko imbere yaho reka tuyibutse incamake amakuru twabashikirije. Twabwiye ko abasore bari mu murwi witwaje ibigwanisho bacungera umutekano w'intara iri mu raruko w'igihugu ca Nigeria batangaje ku murwi abagwanyi b'intagondwa baturiye ibisagara bitandatu bakongera bakica abantu 37 mu gitero gishasha bakoze mu gisagara kiri hafi ishamba ryitwa Sambisa Forest bacumbisemo.
Ikindi twabwiye nuko kuri uyu munsi wa gatanu Sentare ya Lille aho ni mu Faransa yarekuye Strauss-Kahne mu Faransa yahoze atwara cyangwa igihamza makungu FMI. Uyo nawe akaba yagirizwa gushurashuza no gukubagura abakenyezi yahora atumira mu biteramo yakunda kuza arakora.
Twabwiye kandi ko abatetsi bo muri Leta Zunze Amerika batangaje ko abagabo babiri baregwa ko bariko bategura igitero ku bapolisi mu ntara Massachusetts bagirizwa ko bariko baratunganya umugambi wo guha uburyo abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamiste ISIS.
Ikindi twabwiye ni uko muri Siriya ingabo z'ico gihugu abu arizo zigenzura ikibuga c'indege ca Al-Talah aho kiri mu bumanuko cari cafashwe n'abarwanyi bo mu rwi Front Alliance Fighters.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Alimasi Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Frederic Nkurikije
na Jean Alphonse Ndayikengurukije.
Mugire ijoro ryiza n'amahoro n'umutekano.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.